mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Eugenia Mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri uyu mwanya ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fideni Yongabo Nanje, ndabaramukije.
Ku mupaka wa Gisoro uhuza u Rwanda na Uganda nta rujya n'uruza.
Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba, badusuhuze n'umutekano, babize abaturage bacu, barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hasi abavandimwe, kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bagahagarara.
Ubu ni Abel Bizimana, umuyobozi w'intara ya Gisoro mu gihugu cya Uganda, avuga ko urujya n'uruza hagati y'Abanyarwanda n'Abagande rwahagaze ku mupaka wa Gisoro.
Inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un vyahagaze uno musi kuwa kane ata amasezerano ashitsweko. Ekleziya Katolika muri Sudani yo mu mpanuko yagabishije uno musi kuwa kane ko amasezerano y'amahoro amaze amezi atandatu agenewe guhagarika ingwano yihaye inkumbi ariko arasambuka. Inyuma y'amasaha atari make, Michael Cohen yabaye umushingwamanza wa Perezida Donald Trump mu gihe kirekire yishura ibibazo by'abagize komisiyo ijejwe gukurikirana imirimo ya leta ku bijyanye n'imirimo y'ubudandaji ya Trump n'ubuzima bwe bwa politiki. Cohen yasubiye uno musi wa kane mu nyubako ya Kongere ya Amerika kubonana mu mwiherero n'abashingamateka.
Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zivugwa hirya no hino ku isi hamwe n'izo ku mugabane wa Afurika turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Turahera rero ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un vyahagaze uno munsi kuwa kane ata amasezerano ashitsweko. Perezida Trump avuga ko umuntu ategerezwa kwama yiteguriye gukuramwo akarenge, amenyesha ko yari gushobora gutera igikumu ku masezerano uno munsi kuwa kane ko impapuro zo gutera ko igikumu zari zateguwe. Perezida Trump avuga ko umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un yashaka ko ibihano Amerika yafatiye igihugu ciwe bikugwaho vyose, yamara amenyesha ko ivyo bitashobora kuba. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gisagara ca Hanoi no musi wa kane inyuma y'ibiganiro bihagaze. Perezida Trump avuga ko ibiganiro vyo mu gisagara ca Hanoi vyagize akamaro, yibaza ko impande zombi zizoruhira gushika ku masezerano yerekiye gukora ibigwanisho roho nyanganda mu kigobe ca Koreya. Yishura ikibazo cy'umumenyesha makuru Perezida Trump ntiyemereye Kim Jong-un ko azoba iyindi nama igira gatatu hagati yabo. Yongeye atangaza ko Koreya ya Ruguru isanzwe yafatiwe ibihano bitari bike n'amakungu, itazofatirwa ibindi bihano kubera atantambwe zashitswe ko mu biganiro mu gisagara cha Hanoi. Tukivuga ku nkuru yerekeye Trump, inyuma y'amasaha atari make, Michael Cohen yabaye umushingwamanza wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kirekire yishura ibibazo by'abagize komisiyo ijejwe gukurikirana imirimo ya leta ku bijyanye n'imirimo y'ubudandaji ya Perezida Trump n'ubuzima bwiwe bwa politiki. Yasubiye uno musi wa kane mu nyubako ya Kongere ya Amerika kubonana mu mwiherero n'abashingamateka. Kandi Cohen yitavye abashingamateka bagize umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu mwiherero nk'uko vyagenze imbere yaho n'umugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe iperereza mu ntango z'iyindwi. Imbere y'umugwi ujejwe gukurikirana imirimo ya leta, Michael Cohen ejo kuwa gatatu yavuze ko Trump arangwa n'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba ari umunyoni kandi umubeshi. Perezida Trump yishuye ko vyatangajwe na Michael Cohen mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru uno musi kuwa kane ari mu gihugu cya Vietnam mu nama n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Yavuze ko ivyatangajwe na Cohen bitangira ishingiro kandi ko ari umuntu abesha cyane. Yongeye avuga ko we n'abari abari mu gikorwa ciwe cyo kuyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 muri Amerika batakoranye n'Uburusiya. Michael Cohen yamaze amasaha atandatu yo kuwa gatatu abwira abagize umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe gukurikirana imirimo ya leta ku myaka cumi yamaze ari umushingwamanza wa Perezida Trump. mubandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tuve mu mahanga tuze muri Afrika, aho Ekleziya Katolika yo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko yagabishije uno munsi kwa kane kwa amasezerano y'amahoro amaze mezi atandatu agenewe guhagarika ingwano yihaye inkumbi ariko arasambuka. Ekleziya Katolika ivuga ko impande zose ziriko zitegurira intambara. Umwepiskopi Paulino Rukudu yabishikirije mu itangazo rikomeye rishyigikiwe n'abepiskopi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko inyuma y'ibiganiro byabereye ku mugwa mukuru Juba. Asegura ko impande zose ziriko zitana mu mitwe canke ziriko zitegurira ingwano. Musenyeri Rukudu avuga ko agaciro k'ubuzima kikiremwa muntu kariko karibagirwa mu gihe ityozwa ry'agateka ka muntu ribandanye harimo ubwicanyi, gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu, gusahura no gufata amatongo y'abanyagihugu. Abayobozi ba Ekleziya Katolika bafise ijwi rikomeye muri Sudani yo mu manuko, baragize uruhara rukomeye mu guhuza impande zose zitana mu mitwe muri ico gihugu. Tukivuga kuri Afrika, perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yatsindiye ikiringo kigira kabiri atanshuro ya kabiri y'amatora ibanje kuba. Ivyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe amatora uno munsi kwa kane muri Senegal. Ivyo ku abakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemera ivyavuye amatora vyatangajwe canke bazovyitwarira muri sentare vyari bitomoye buno nyene. Mu ntango z'indwi abo bakandida bariyamirije ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Mu vyavuye mu matora vyashikirijwe uno munsi kwa kane, perezida Macky Sall yaronse 58 n'ibice 27 kw'ijana vy'amajwi. Hisunzwe ivyavuye mu matora vy'agateganyo, umukandida akomeye yahiganywe na perezida Sall Idrissa Seck yaronse 20.5% kw'ijana vy'amajwi, mu gihe umukandida Ousmane Sonko yaronse 15.67% kw'ijana vy'amajwi. Perezida Macky Sall afise imyaka 57 muri iki gihe yarondeye gusubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri yishimikije imigambi y'iterambere yaranguye harimo kubaka amabarabara gutuma ubuzi buboneka. Avuga ko ariwe mutegetsi yaranguye imigambi iboneka iteza imbere igihugu. Yamara abatavuga rumwe nawe bavuga ko iyo migambi itashikiye benshi mu banyagihugu baba muri Senegal, aho abakiri bato kenshi batakaza ubuzima bwabo bariko barondera kuruja kuba mu karere k'Iburaya. Abarorerezi b'amatora bavuga ko atabibazo biboneka byibonekeje mu matora yo ku munsi w'Imana urangiye muri Senegal.
Harakoze rero mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri aya makuru. Mu kanya turakomereza mu karere. Duhere muri Uganda, aho inteko ishinga amategeko uyu munsi yize ku kibazo cy'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Uganda, cyane cyane ikibazo cy'uko u Rwanda rwafunze umupaka warwo na Uganda. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Ignatius Bayisi uri i Kampala mu gihugu cya Uganda.
Ministri w'intebe wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda uno munsi yabwiye inteko ishinga amategeko yuko ministeri y'ububanyi n'amahanga irimo gusuzuma ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda gufunga uruhande rwacyo rw'umupaka gihanye na Uganda. Ibi byakurikije ijambo ry'umushinga amateka uhagarariye akarere k'uburasirazuba bw'intara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda, Bwana Samu Bitangaro wabwiye inteko ishinga amategeko yuko umupaka wa Cyanika muri iyo ntara ari nta munyayuganda cyangwa ibicuruzwa biturutse Uganda byemererwa kwinjira mu Rwanda kuri ubu kubera abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batabemerera. Navuganye n'umuyobozi w'intara ya Gisoro Bwana Abel Bizimana wageze kuri umupaka wa Cyanika uno munsi kureba uko byari byifashe.
Ikibazo ntabwo ari uko ubicuruzwa byanze kwinjira umupaka, kuko buri mugabo afite urugorwe kuko n'abantu babo ntabwo bemerewe ku wabo bakaza ino. No kuvuga ngo haba hariho intano polisi yo kuvuga ngo wenda hari ukuntu bashaka kugira ukuntu bamenya nk'abanyamuryango babo, icyo ntabwo ari ikibazo. Ariko ubudasobanura bwateye umwuka mubi, ariko nabaje bagatabuja ku rwego rw'igihugu barambwira ngo ikibazo barimo kugikemura. Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba, badusuhuze n'umutekano, abize abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwe abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bugahagarara.
Uvuye ku mupaka niyo wahoze kureba uko bimeze, watubwira icyo wasanze n'uko hari hameze.
Umupaka uyu munsi kuwa kane no ku wa mbere abari agatare hano Gisoro abantu bari benshi bavuye hakurya, barabajije abantu mbese byagenze bite hano hameze nko mu butayu abantu basanzwe bahora kamari benshi ari hagatare abantu benshi bambuka basohoka nta n'umuntu umwe so no kuvuga ngo abo hakurya ntabwo baje kandi abacu nta mpamvu babonye kujya hakurya so umupaka harumye kabisa.
Iki cyemezo cyo kutinjira no gusohoka cyakozwe ku ruhande rumwe cyangwa ni impande zombi z'imipaka?
Ruhande rwacu umupaka urakinguye, ebe ni umusohoke yacu ahari migration nayo irakinguye. Ku ruhande rwa kandi naho hakurya ntabwo umupaka ukinze kuko ntabwo bahanyura kuko kategori kare iwabo nta bantu bavayo. So urabona kandi natwe abajyagayo bafite impamvu za amabasi yavaga iyo ngiyo yabaga menshi none ubu yagabanyutse cyane bikabije.
Tuvuge se ko ibi biri kuguma gukorerwa ku Banyayuganda bonyine cyangwa n'abantu bose muri rusange bava mu mahanga atandukanye?
Ahubwo ndabona yuko kugira ngo banyire igihugu cyabo barimo kugitunganya mu buryo bwabo kuko hari n'abantu batarimo kuzina iyo ngiyo. So ngira ngo ni intano polisi yabo kuko yuko bananiwe kuyisobanura, ariko kandi n'impamvu zo kutayisobanura wenda barazifite, ariko twe ku bwacu guhera muri uwo mwijima nk'abasigana nabo byateyemo akanda kandi abacuruzi bacu barababaye cyane bagezeho baravuga ngo none dukora ikintu twari ndabwira nti muhumure ikibazo kirabone ku muti kandi koko ntibwira ko bibuze gusobanuka vuba.
Mu bisanzwe tuzi ko abantu baho ku mupaka wa Cyanika n'ahandi yindi mipaka bahahirana ndetse abanyarwanda benshi binjira muri Uganda guhaha, mu mashuri, mu mavuriro, mu guhinga.
Hari n'umurwayi wa ruhu ntakuba yaje gisoro bamuzanye nawe ntabwo yahaje bavuze ngo ntagume abujyumire bamwifurira nyine mu rugo buryo so byateye anxiety twakwifuje ngo tubone ubusobanuro bw'abantu batungane kuko ntabwo banejejwe n'ibirimo.
Igihugu cy'u Rwanda cyabanje kubuza ibicuruzwa biturutse muri Uganda nka sima n'ibindi bikorerwa mu nganda za hano mu minsi yashize. Hashize igihe kirekire hari umwuka mubi hagati y'ibihugu bibituranye. Igihugu cy'u Rwanda kivuga ko Uganda yabiha urubuga abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu ndetse kikanashinja Uganda gufunga no guhohotera abanyarwanda baza muri Uganda. Ariko Uganda nayo igashinja u Rwanda gufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, yongeraho ko abanyarwanda bafatwa ari abinjira mu gihugu baje gutatira u Rwanda. Nibutse ko Uganda iherutse kwirukana umukozi ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN w'umunyarwanda ndetse n'abagenzi be barimo mu Faransa, umutaliyani hamwe n'umubirigi bashinjwa na Uganda gufatanya mu bikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu bakorera ikindi gihugu. Uganda kandi akaba ari imaze igihe kirekire isubiza inyuma abanyarwanda benshi bafatwa bakimara kwinjira mu gihugu ibashinja kwinjira bikiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ignatius Bahizi, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kugira ngo igire icyo itubwira kuri iyi nkuru, ariko ntibyadushobokeye kubabona. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka mu Rwanda rwongeye gusubika isomwa ry'urubanza ruregwamo abayisilamu babarirwa muri 40 ku byaha by'iterabwoba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, yakurikiranye urubanza adutegurira inkuru.
Bwari ubugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza y'isomwa ry'uru rubanza. Impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo. Umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo. Ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto w'abaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba. Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononsoye uru rubanza ariko rwanga kurangira. Yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononsoye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo. Umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400. Yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko, kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo buri umwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo buri umwe yagiye ashinja mugenzi we. Inteko iburanisha yiseguye kuko uru rubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa. Umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo, ariko uru rubanza rwatinze kurangira. Witegereje kwaso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato. Baranzwe no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane. bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu rubanza rwabo rutava mu nzira. Hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isomwa ry'uru rubanza avuga ko kurunononsora byagoranye ahitamo gutanga itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye rusubitse. Nk'uko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abarego bo mu idini ya Islam. Abaregwa nabo babarirwa muri 40, abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi. Bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko. Abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na Bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu. Bose batayi muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba, ubuheza nguni, ubugambanyi, gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha kandi bakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State. Uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu. Abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitura boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba. Busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari, buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya, ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda. Bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera. Abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Ifatwa ryabo ryabimburiye n'urupfu rwa Shehe Mujyemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye, inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera. Isomwa ry'urubanza rigimuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika, tusubire mu Rwanda aho habakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Bashinja urwego ngenzuramikorere RURA kubima ibyangombwa byo gukora uwo mwuga, kandi baratanze ikiguzi cyabyo. Baravuga ko bakomeje guhura n'ingaruka zo kutagira ibyo byangombwa, kandi baramaze kwishyura ibyo basabwa. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Aba bamotari bakorera mu karere ka Rusizi bavuga ko icyo cyangombwa cyo gutwara abagenzi kuri moto bita autorisation mu ndimi z'amahanga bakishyuye binyuze mu makoperative yabo yakusanyaga amafaranga y'ubwishyu bw'abanyamuryango bose, hanyuma nayo akayashyira kuri konti ya RURA kugira ngo babone kugihabwa. Kugeza ubu mu makoperative agera kuri 6 akora uwo mwuga, baravuga ko imwe gusa ariyo yabonye ibyo byangombwa, nayo akaba atari ku banyamuryango bose. Nyamara abanyamuryango mu makoperative hafi ya yose bavuga ko bishyuye amafaranga basabwaga.
Kwatangiye twishyura ama autorisation, ideni umuntu afite akaryishyura. Amafaranga koperative ikayakusanya ikayajyana hehe? Kuri konti ya RURA iba muri Cogebanque. Perezida akazana borudera akayereka abanyamuryango akajya no kuziverisa i Kigali. Noneho nyuma baza kutubwira ngo nta mumotari uzongera kujya yisabira autorisation atari muri sisteme y'ikoranabuhanga. Twe twemera kurijyamo, ariko nubwo icyo kibazo iyo sisteme ntinakoreka, kandi turacyari victime yuko sisteme itari yakira. Bari baduhaye mu kwa 12 kurashira. ukwa mbere kwararangiye baduha kwa kabiri kurashize icyo gihe cyose turacyandikira
uko kutagira icyangombwa kibemerera gutwara abagenzi kuri moto kandi ariko kazi kabatunze baravuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka kuko kwa abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda babafashe babaca mandangana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda
bamfashe inshuro nyinshi bagiye banyandikira amakontroversie atandukanye ya autorisation cyane ahantu henshi mutongo kamembe kurusizi kucyapa hose barahamagarikaga bakanyandikira autorisation kugeza ubu na paritse ntegerere ko abapolisi bava mu muhanda kugira ngo mbashe kongera gukora
bamaze kumfata karenga gatatu ariko hakuri byagenda nabwo umuntu abakeneye ku muryango wabaho bagufashe none nubundi nubundi ejuragaruka kuko ariho ubucungiye imibereho y'ubuzima
uretse na polisi abakozi baru rubwabo iyo bafasha aba bamotari nabo babaca ndimanda ashingiye ku kutagira icyo cyangombwa kandi urwo rwego ari rwo rwakabaye rukibaha aha rero bakavuga ko ari akarengane bakorerwa
ayitwandikira amafaranga arenze ya yandi polisi twandikira kuko harabo bandikiye turuwa samiri turuwa sandisi ubona bikabije ndese
ntabwo tuzuburya ikibazo cy'abamotari cyananiranye mu gihugu hose igihe hari ibindi birenze iby'abamotari bikemuka ariko icy'abamotari ugasanga tufungiranye mu kantu kitwa autorisation umunsi bagafungura ufite uburenganzira bwo gufungura tukazibona tuzakora tugiye gusora mu kwa gatatu umusoro ku nyungu leta ntiyawuhagaritse kuko tutari gukora asiranse ntizihagarara ibindi byose dusabwa n'amakoperative ntibihagarara ariko autorisation nyine yaradufungiranye tuzarya amadeni turya amakredi
kigaragara cyo ni akarengane kaba twebwe twifitiye nyine wajya ngo tuba mu iki gihugu twebwe badufata nk'abantu tutarabo banyagihugu nose i Kigali barabikora
abo bagasaba urwo rwego ngenzuramikorere kwihutisha gahunda y'ikoranabuhanga rwababwiye ko izabafasha kwisabira no kwishyurira ibyangombwa bitanyuze mu makoperative
bo batubwira ko procedure y'amakoperative igiye guhagarara hagatangira procedure y'umuntu ku giti cye ariko nabyo bari batubwiye ko mu kwezi kwa mbere bitangira gukora ntago biratangira icyifuzo cyacu nuko iyo systeme yo kwidekarira umuntu ku giti cye bayigeza hano vuba tukabikora tukabona ibyangombwa kwe turiteguye amafaranga yose batwishyuza kwayishyura
aho kugira ngo bajye bagufata bakwandikira 1,300 wakemera ukongera kwishyura wenda ngo tukazakurikirana nyuma
icyakora ubuyobozi bwa rura bwo ntibwemeranya n'ibyo aba bamotari bavuga by'uko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga mu gusaba ibyangombwa ku bamotari budakora ku murongo wa telefone bwana Anthony Kuramba umuvugizi w'urwo rwego yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta kibazo kiri muri ubwo buryo
gahunda yaratangiye umuntu ayisabira ko ari ahubwo ubicyo twapangaga gukora mu minsi ya vuba ni ukuza kubasanga aho bari mu turere kugira ngo noneho tubazanire serivisi hafi ndetse akarere ka Rusizi ngirango na Nyamasheke buri mu turere dushaka gutangirana natwo mu minsi mike iri imbere kugira ngo tubasanga aho bari noneho tubakorere turi mu turere iwabo dusige tuzibahaye
ibibazo by'abamotari bikomura urwego ngenzuramikorere rwa Leta y'u Rwanda kubera kudahabwa autorisation zibemerera gukora uwo mwuga gikomeza kumvikana hirya no hino mu ntara z'igihugu by'umwihariko aha mu karere ka Rusizi mu nama zibahuza n'ubuyobozi bwite bwa Leta abamotari ntibahwema kukizamura ariko bikarangira nta gisubizo cyacyo babonye aha hari mu nama iheruka kubahuza n'ubuyobozi mu mpera z'ukwezi gushize kwa mbere
kwishyura ibisabwa byose kwishyura imisanzu bisabwa nk'uko bayidusaba yajya kureba ibyangombwa bajya kumuha autorisation bakamuvuriraho umugabo ntanga kubera ko ruri kurenganya n'uyu perezida wa Koparamoka yujuje ibisabwa byose agiye kureba autorisation kwa mugabo wa Mukara ikibazo cyane cyane
Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temi urakoze turacyari mu Rwanda isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi ryageze ku ntera ya gatanu iyi ntera Karongi Musanze yegukanywe na Germaine Hayru wo mu ikipe y'igihugu cya Eritrea umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean-Claude Munyandinda akomeje gukurikira iri siganwa
mu gace ka gatanu k'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda kuri wa kane Biniam Girmay Hayru wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea niwe wabaye wa mbere aka gace ko kuva ikarongi bajye Musanze karishyaga n'ibirometero 138 Biniam Hayru yakoresheje amasaha 3 iminota 42 n'isegonda rimwe yakurikiwe na Arelio Joseph umunyarwanda ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Daniel Turek wo muri Cycling Academy yo muri Israel nyuma yo gutwara intera Hayru w'imyaka 19 yagaragaje akamuri ku mutima
I saw everybody at this
nabonaga buri wese ansatira mu byukuri banyokeje igitutu ariko ndakomeza nanga kurekura mbona mbatanze ku murongo ndishimye rero sinabona mbese nuko mbivuga biragoye kubisobanura mu byukuri binyeretse ko nta kidashoboka no ku munsi w'ejo nzakomeza nkuri ubwabaga ndebe uko nakwegukana hagace gakurikiraho birashoboka birashoboka nta kidashoboka ejo nzagerageza kuzigama imbaraga zanje kugira ngo ejo bundi nanjye nsigare ndi mu hatanira gutsinda.
Maybe after tomorrow I try to win.
Kabo hari wemera wikudus umunya Eritrea wo muri Astana yo muri Kazakhstan nubwo yarangije etape ya Karongi Musanze ari ku mwanya 30 aracyambaye umupira w'umuhondo ashimangira ko azawunambaho kugera ku ndunduro.
Definitely stage 3 hard stages left so yeah I will defend.
Nta kabuza hasigaye etape 3 zonyine ubwo rero mu byukuri nditeguye umwanya wanjye wa mbere ngomba kutsimbararaho. Ku rutonde rusange classement general inyuma ya Merawi Kudus hari Lane Taramae wo muri Direct Energy mu Faransa, wa gatatu ni Matteo Badilati ukinira Cycling Academy yo muri Israel. Umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni Didier Munyaneza wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Intera ya gatanu ya Tour du Rwanda 2019 isize abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakuyemo akabo karenge. Abo basore bavuyemo ni Jean-Claude Uwizeye na Samuel Hakiri Uwizeye, bombi bakiniraga ikipe y'igihugu Team Rwanda. Kuri wa gatanu harakinwa etape ya gatandatu ireshya n'ibirometero 121. Abasiganwa barahaguruka i Musanze isaa 4 basoreze i Nyamata. Byitezwe ko umukinnyi wa mbere agera ku musozo isaa 7. Yari Claude Munyandinda i Musanze.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanyero nshuti, turaba dusoje ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere y'uko dusezeranaho ariko tubibutse ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel,
murakoze Jenny. Twabwiye ko inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un vyahagaze uno musi kuwa kane, nata amasezerano ashitswe ko iyo nama hagati y'abo bategetsi babiri ikaba yari kibera mu gihugu cya Vietnam mu gisagara cya Hanoi. Perezida Trump avuga ko umuntu ategerezwa kwama yiteguriye gukura mwakarenge amenyesha ko yari gushobora gutera igikumu ku masezerano uno musi kuwa kane ku impapuro zo gutera ko igikumu zari zateguwe. Perezida Trump avuga ko umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un yashaka ko ibihano Amerika yafatiye igihugu ciwe bikugwaho vyose, yamara amenyesha ko ivyo bitashobora kuba. Tongeye tubabwira ko inyuma y'amasaha atari make Michael Cohen yabaye umushingwamanza wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gihe kirekire yishura ibibazo by'abagize komisiyo ijejwe gukurikirana imirimo ya Leta ku bijanye n'imirimo y'ubudandaji ya Trump n'ubuzima bwiwe bwa politiki. Yasubiye uno musi kwa kane guseruka mu nyubako ya Kongre ya Amerika kubonana mu mwiherero n'abashinga amateka. Kandi Cohen yitavye abashinga amateka bagize umugwi w'inama nshinga amateka ujejwe iperereza mu mwiherero nk'uko vyagenze imbere y'umugwi w'inama nkenguza amateka ujejwe iperereza mu ntango z'indwi imbere y'umugwi ujejwe gukurikirana imirimo ya Leta. Mike Cohen ejo kwa gatatu yavuze ko Trump arangwa n'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba, ari umunyoni kandi ari umubeshi. Ko yindi nkuru tubabwiye yerekeye Afrika, tubabwiye ko Ekleziya Katolika muri Sudani yo mu manuko yagabishije uno munsi kuwa kane kwa masezerano y'amahoro amezi atandatu agenewe guhagarika ingwano yihaye inkumbi ariko arasambuka. Ekleziya Katolika ivuga ko impande zose ziriko zitegurira intambara. Umwepiskopi Paulino Rukudu yabishikirije mu itangazo rikomeye rishyigikiwe n'abepiskopi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko inyuma y'ibiganiro byabereye ku murwa mukuru Juba. Asigura ko impande zose ziriko zitana mu mitwe canke ziriko zitegurira ingwano. Naho ku vyerekeye Senegal, twabwiye ko perezida waho Macky Sall yatsindiye ikiringo kigira kabiri atancura kabiri y'amatora ibanje kuba zatangajwe n'abategetsi bajejwe amatora uno musi kuwa kane. Ivyo kwa bakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemerera ivyavuye amatora ivyatangajwe canke bazovyitwarira muri sentare ntivyari bitomoye bunonye.
Urakoze cyane Fide Niyongabo kuri inshamake. Nshuti mwese, rero aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Tubashimire cyane kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Kelly Nashwan yarafatanije na Fatuma Karara Arimasi. Amakuru yarahagarariwe na mugenzi wacu Edi Rwema. Kuri mikororo mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nkambashimira byimaze kwa mwahisemo kumva Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, mukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu, mugire kandi ibihe byiza.